Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe uyu munsi ni ku wa kabiri tariki 5 y'ukwezi kw'12 umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Uyu munsi ugize iminsi 9 irangiye abarundi bahuriye ingurugudoto ya Arusha, aho bitekanijwe ko baganira mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo byaryanishije abanyapolitike bikanatuma mu Burundi haduka akajagari, umutekano muke hamwe n'ubukene. Yamara muri iyo minsi yose irangiye abarundi batumiwe aho ya Arusha gushika ejo ku munsi wa mbere ntibari bwashoboreye guhura amaso mu yandi kugira ngo bahanahane iryumviro ku bintu byotuma Burundi busubira gufata inzira iterambere ata myidogo ikumirana ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bisubiye kuvugwa. Ibiro by'umuhuza byaciye bihitamo kwakira iryumviro by'imirwi imwe kugira ngo byorohereze abitavye ivyo biganiro basana batariko barihutira guhura amaso mu yandi. Yamara amakuru duhawe n'umunyesha makuru w'Radio Ijwi rya Amerika Pierre Clavere ni inkuru mukanya avuga kwanya politike b'abarundi bari mu biganiro ya Arusha batevye bagahurira hamwe bakayaga amaso mu yandi, ariko ngo iyo nama yabo ntiyamaze n'isaha imwe. Umuhuza yaciye abatera kamu kabasaba kwibagira ibibatandukanya kugira ngo bashire imbere inyungu z'igihugu kandi kugira ngo ku munsi wa gatanu bazobe bashitse ku masezerano yo kugarukana amahoro. Muri iki hasigaye rero iminsi itatu ngo ivyo biganiro birangire, mwebwe mufise akizero kwa bahuriye Arusha bazoba bamaze kugira ingingo bapfunditse imbere yo ku munsi wa gatanu. Ibintu mwibaza ko byigaragaje muri iyo minsi abanyapolitiki hamwe n'abandi bakurikiranira hafi politiki y'u Burundi bamaze Arusha n'ibihe, mbega ibintu ku bwanyu vyoba vyatumye abarundi batemera kuja hamwe muri iyo minsi yose bari bamaze aho Arusha n'ibihe, ibintu mwifuza ko barangura imbere yo ku munsi wa gatanu n'ibihe. Mbega mu gihe ibiganiro bitorangira ku munsi wa gatanu aho Arusha ahantu vyobandaniriza ni hehe? Imbere rero yuko tuganira n'umutumire wacu turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Clavere Niyonkuru akaba ari Arusha ariko arakurikirana ibyo biganiro. Mwiriwe neza Clavere.
Mwiriwe.
Mutubwire mu majambo make cyane rwose iyo nama yari yahuje abarundi y'amasomo yandi yamaze akanya gato byagenze gute, ibibazo byabaye ibihe?
Inama yahuriwemo n'abanyapolitike bose uno munsi wa kabiri yateje ikaba yamaze igihe cy'iminota 45 itarenga ntirenguke kuko yatanga isaha 4 amasaha yo ngaha muri Tanzania. Iyo nama rero uko byagenze nta waronse akajya ko kubaza ikibazo na kimwe mu banyapolitike bari bahari, ahubwo bumvije ijambo bashikirijwe n'umuhuza gusa, nawe rero akaba yababwiye ko bogerageza bakigiza kure ibibatandukanye ahubwo bagashyira imbere inyungu z'igihugu kugira ngo haboneke amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu. Yabwiye kandi ko bokwitegurira kugira ibyo bahebye uruhande rumwe cyangwa urundi kugira ngo bakize ngo inyungu z'igihugu. Umwe imbere mu banyapolitike bari ngaho akaba yatubwiye ko umuhuza ngo yasa n'ubakarira, ababwira ko ngo hari hahebye indwi yose ata kintu na kimwe barasika ko gusa ngo bamuhaye inzandiko zine ziri mu byo bifuza, ariko we akaba yari yifuza nk'urwandiko rumwe cyangwa zibiri zikubiyemo ibyifuzo byabo byose. Mukapa rero yababwiye yuko ngo batosubira kurabana kandi nk'abansi, ahubwo barabana nk'abavukana gusa bafite ibibatandukanya muri politike. Yanababwiye ko ngo hari byinshi basabye ariko bidashobora kuja mu ngiro amatora y'umwaka w'2020 atabaye. Akababwira ati rero mugerageze mwipange neza mutegure amatora meza, ahubwo mushireho uburyo bwo gutuma ayo matora aba meza, hanyuma ibindi muzobijyamire mu nyuma. Yanababwiye ko ku munsi wa gatanu babwiriza kuboneka urupapuro batera ko umukono yababwiye ati muyita amasezerano muyita itangazo nyamukuru muyita urwandiko ati cyo muyita cyose ariko mubwiriza gusinya ku kintu kizaba gikubiyemo ibyo mwumvikana ibyo mutumvikana ati hanyuma duce dutangura ubundi buryo rero bwo gutuma ibyo mutumvikana ko nabyo muheza mu kagico mubishikirije ko
muri iki gihe abanyapolitike bariko bakora iki
umuhuza Benjamin Mkapa amaze kubabwira ibyo yaciye afata uwundi mukenyuro aca atangura kubonana n'abaserukira imigwi ine yose yari imaze iminsi ikorani hano Arusha aho tani kugira ngo yumve ivyumviro biva muri bo ariko rero yaciye ategekanya nk'akanama rukokoma ahantu akanama gitse ko agiye kubonana nabo yise imboneza zikomeye mu bari hano Arusha abo nabo akaba acaguye abahoze ari abakuru b'ibihugu by'u Burundi babiri Damiano Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya ahitamo intumwa ya leta Terence Nayiraja ahitamo kandi uwitwa Niyombudsman mu Burundi Edouard Nduwimana yongera ahitamo n'umushingamateka Agathon Rwasa abo rero yavuze ko ari bo yise nkanwayo nk'aba nk'imboneza ngo nkuru zikomeye ziri hano zishobora kuvamo gufatirwamo ingingo nkuru ishobora kwega abaje muri bino biganiro yarusha muri Tanzania
abanyapolitike bari yarusha mwihweje ibintu biriko biraba iminsi icenda irangiye ataka intu barashika ko murabona ko hariho abakurikirana cyane cyane ibyo biganiro nk'abahuza barabona ko hariho ugushaka
umuhuza mu majambo yabashikirije yavuze yuko ngo mu majambo yiwe abaye desi yuko ngo atanezereje n'ibyo bamaze iminsi icenda bariko barakora kuko we yari yizeye ko gushika niburiburi uno munsi ngo hari kuba hamaze kuboneka urwandiko rumwe rurimo ibyo bifuza byose ibyo bahuriza ko n'ibyo badahuriza ko hanyuma ngo rukabarigure guca ruganirwa ko umuhuza rero naho yavuze yuko asa n'udanezereje cyane n'ibyo bamaze gushika ko aranafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu hazaba habonetse icyo batera ko umukono wewe avuga ati abe ari amasezerano canke abo rwandiko ngenderwa ko canke urupapuro rw'inzira ati mupfa kubyo gice mushika ko gusa rero biraboneka ko afise umwizero ariko atari mwinshi cyane
urakoze Pierre Claver niyo nkuru mukanya turagutera kamo uduhe inkuru yuzuye inkuru idonido ibintu biriko birabandanya hagati y'abanyapolitiki b'Abarundi urakoze
Murakoze
nawe. Muri aka kanya kandi turi kumwe tukumwe n'umuhuza mu Barundi, umuhuza w'Abarundi, Mushikiranta Edouard Nduwimana. Mwiriwe neza Mushikiranta Edouard Nduwimana. Murakoze kuba mutuye akanya, ndabona ko amabanga mufise muri iki gihe ari manini cyane rwose, muraduha umwanya wose mushoboye ariko nibaza ko muzakumara akanya mushoboye kose. Hanyuma turi kumwe kandi na Professor de Gracias Nkinahamira, wewe nibaza ko tuza kugumana mu kanya katari gato. Mwiriwe neza Professor de Gracias Nkinahamira.
Ndagwaye mwiriwe Frederic.
Mwiriwe neza.
Naramutse nawe nari kubatwumviriza hose.
Yego mereka dutangure kumushyira na Edouard Nduwimana asa n'ufatiriwe n'amabanga, mutubwire turumvise ko muri mu ruyo murwi uhambaye cyane rwose w'Abarundi. Abahuza bibaza ko bashora kugira ico bashitse ko murashora kutubwira ukuntu ibintu biriko biragenda muri iminsi cyane cyane mutamwe mutubwira igituma Abarundi batashoboye kugira ngo bicane mu minsi icenda Mushikiranta Edouard Nduwimana
ngira ngo murakoze igituma nkumbure cyongora kumenya ariko cyagaragaye guco nuko nkuko umuhuza ashoboye na Maria bisavye yari yavuze ati ndifuza yuko hoba umugwi w'abanyepolitiki bicarana bakavuga ibibazo uko yari yabibashikirije ariko rero uwo mugwi ntiwashobotse kuko bamwe mu batavuga na leta baciye baja ukwabo hanyuma nahita avuga hamwe na leta hamwe n'umugambi ku butegetsi baja hamwe iraducika imigwi ibiri kandi yari yasabye yuko hoba umugwi umwe ikintu cyagaragaye ubwa mbere kintu kigira kabiri novuga gishasha ni uko anya hari imigambo yose n'amategeko yaratumiwe bitandukanye rero n'ibiganiro byahora biba icya gatatu novuga ni uko nyakubahwa umuhuza w'umuhuza Mkapa amaze kugurura inama yamesheje abari ngaho ababwira ati aha ndimwaje muri imwe mwita negotiation mwaje mu biganiro ati kandi mwibagire kwama nyinshi yose mugenda mwikoreye kahisitanyu mwari cyane cyane imbere muri 2022 mwitegurire amatora aho rero bigenda yuko badashoboye kuja hamwe cyagiye kuba nuko mu nyuma baciye bagenda bamwe bose barandika inzandiko uko babona icyo kibazo cy'u Burundi baze kwenye mbandi kwa chwa nishikiriza nyakula wa mbuza nawe nao wakorana waraheza bashobora kubashyira hamwe bashyira hamwe baca baresha njano vuga barahani hana wangu tuje wanditse nukumudu uraha uundi mbugu izo wanditse mbugu undi na uraha mbugu wanditse ima dushkanga hoye niho ibikorwa byaciye bibatanya mu nyuma rero nkuko babivuze umuhuza ariko arabonana mu migwi n'abantu bamwe bamwe n'imigwi imwe icyo navuga ni uko by'ukuri ngira ngo namwe muramaze kubona izo nzandiko zagiye zirashikirizwa hariho bimwe ubona yuko abanyepolitiki ari aho umenga baratandukana cyane ariko n'indi muhuza yabwiye ati nihabunani murabe 2022 nimaze kumwaza yuko ngira ngo hari inzego dufata kibazo zihabwa duva muri bino biganiro bimarwa munsi nimaze yuko hari baje kuvuga abere guhindura gida shingiro arabwira ati icyo mumasaha gikomeye cyane cyane ni uko uba gutegurwa neza amatora 2022 bamwotse bakishyira bakiza na hanyuma bagategura kwiyamamaza mu gutunganya imigambi yabo ubu rero bari kubonana mu migwi icyo mbona gihava kiba ni uko umuhuza amaze gusoma izo nzandiko zose nawe aza kuzifatira kwa hanyuma akagira icyo ashyikirije iyo izo mpande zose kugira ngo havemo icyo bashobora kumvikana ibyo batumvikanye bazoza bandanya babiganira mugabo ikigaragara cyo nuko ataza kuvamwo ikintu kijya kuvamwo ibiganiro kinda dusozera n'inama y'iminsi 14
ku giti cyanyu cy'umuhuza w'Abarundi murabona iminsi isigaye niyo mike uravye iminsi bamaze atantambwe iraboneka bashitse ko murafite kizero ko ku munsi wa gatanu hazoba habonetse amasezerano
cyego cyane turafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu hazahabonetse icyo abanyepolitiki bashobora kumvikana ko kuko nyakubahwa umuhuza mukapari karakora twebwe mu Burundi twari twabikoze nabyo twamushyiriye turamubwira ati banamwereka intambwe twari tugeze ko yuko ibi biriko birakorwa ngaha abanyepolitiki bari Bujumbura bakoranira hamwe kamaze kubakoranya agashika gatanu cyangwa gatandatu bahurira hamwe kuko najyaga kubyenda kuba umenyeshamakuru n'abandi bose batumva Abarundi bari ngaha Arusha abanyepolitiki kiretse uwitwa Marina yaje ava hanze n'uwitwa Nyirango Magera abandi bose baje bava i Bujumbura uva yuko ari Abarundi baba i Bujumbura abanyepolitiki baba i Bujumbura kandi tukaba tugirana amanama i Bujumbura bacicarana bagahanana ibyumviro ariko bageze ngaha umenga n'abandi Barundi bavutse basana nani cyo tutangaje umuhuza kurenga iyo ngendo yayimera cyane avuga ati none kumenga muri abantu mutasanze mu nzira kandi tuzi ko musanze mukorana i Bujumbura mukicarana mukavuga ibibazo bya politiki natwe twambwiye ko bizitangaza tukanamwereka ibintu twari tugeze ko aho ariho ibyo bari bamaze kuba bahuriza ko n'ibyo badahuriza ko twari ko twarabaye ko twebeganya kugira ngo dushobore kubafasha gutora urupapuro rw'inzira ibyo byose twabimushikirije hanyuma nawe araheza arabifatira ko adafatira na kuri abandi bamushikirije agafatira no kuri abakavuga n'ubutegetsi ibyo bashikiriza twe turizeye nk'umuhuza kandi tusanze tuzi yuko muri mwe n'ibiganiro usanga hariho abashaka gusaba amahaniza mubwo bazi yuko bidashoboka turavye rero nishaka umuhuza mukapa afise tubona yuko azogira ikivuyemo abanyepolitiki bakava nk'aho icyo basize
egome mu kanya gatoya cyane gose muri iki gihe haravugwa leta y'ubumwe iyo leta ishobora kuva yarusha muyumvikanye ko
sinumva yuko ngaha abanyepolitiki baje mu byo gushinga leta y'ubumwe kuko ubwa mbere na mbere twumviriza ababyumve mu Burundi hari leta y'ubumwe kuko hari bice 60% kwijana by'abahutu bice 40% kwijana by'abatutsi hari imigambwe yabironke uburenganzira yaringiye muri leta nubwo yuko amasezerano y'Arusha yonyine ibyo yategekanije ari leta y'ubumwe kuko ubumwe abarundi bose n'ishyaka yose ibajubahirijwe hanyuma n'imigambwe yose ikinjiramo yisunze bibashingira hamwe n'amasezerano y'Arusha iyo leta yose nibaza yuko hari iyindi yoza iba y'ubumwe gusumba iyo hari uno munsi ikigira kabiri nacyo ni uko mu byibuke mu 2005 umukuru w'igihugu hari nyine yarifuje kugira leta irimo imigambwe itashkanye n'ibice bisabwa n'amategeko muri leta ano muri no bijanye harimo rari muri leta tumatuye ukayitwa ngo we n'ubusa yatwoga ari mugango y'NRC ico gihe abonye ne bari kwasaba leta ido n'imigambwe itagiye mu matora cyane cyane n'ibice bisaga n'amategeko bo baciye bavuga bati iyo leta yo mu 2005 na 2006 iteye kuri n'ibyashingiro kandi birumvikana ko ibyashingiro yategekanye ingene kugira ngo umugambwe w'ubusaka muri leta n'ibigenze no munsi wo twe tuvuga tuti ahubwo abo bantu naho bavuga ngo bashaka kubaza amasezerano y'Arusha niho ahubwo ubona yuko ariko bashaka kuyahunya kuko arategekanye ingene imigwi ya politiki ingene muri leta leta yari no munsi ari leta y'ubumwe ahubwo sinzi bo twereka bakereka amatunga ati leta yo twifuza ko yomeze yoba iserukiye ku bahutu abana batutsi abankumbure ngira ngo bashoboye kubyereka umuhuza n'amakuru bakabyumva gusumba yo kihari ya leta y'ubumwe yari ibyo bikadashoboka ariko igikuru no munsi abasaba ati cyane cyane mushyire ingufu ku byo tuma mushobora kuronka aho mukorera politike ingene uburenganzira bwagiye kubahirizwa icyo leta yatwaze politike liberté publique
Egome turizeye ko muza kubandanya ukanya mukandi kanya gatoye kugira ngo murabe ko mwokwishura n'ibibazo by'abanyonyi biradio ijwi ry'Amerika ariko reka tubanze duhe n'ijambo professeur de Gracias Nkinamira amakuru ariko aratangazwa yarusha nta kizero abarundi cyane cyane barindiriye kwabo banyapolitiki bumvikana eka bakaraba bakabona ko igihugu cyasubira gufata inzira y'iterambere ayo makuru mwebwe muyumva gute professeur de Gracias Nkinamira
ego cyane urakoze mbanje gukenguruka ibyo wavuze imbere yanjye yikiye birumvikana biratanga mu kizere kitari gito kuko urabona ari ku rubuga ari parikurikirana ikintu kubwira rero twe barumbi turinda hatwibaza nuko urabona ibintu by'ibiganiro byaramye kandi tubijamo tukagira ko umuntu wese agaceka igice yiyumvira ariko ikintu gikuru cya mbere ni kubanza kwishyiramo yuko tubwiriza kuvugira abarundi bose tukibaza yuko atakintu na kimwe twovuga kiza giteranya abarundi kiza cyonona kiza kiuza inzira tumaze gushyikira yo kujya mu mahoro urabona nk'ubu abantu bariko baravuga bati tugiye gushaka kugira ngo duhindure leta tuzane leta idatekibanza cyangwa leta y'ubumwe cyangwa leta y'ikinta leta y'ubumwe nk'uko yabivuze umuhuza w'abarundi ntayiriho ishobora kuzisumba yihari ubuye ni y'ubumwe kandi ikurikiza amasezerano y'Arusha ikurikiza na constitution nibyo bituma avuga ndi ubu nta muntu ashobora kwibaza yuko bishobora kuja Arusha kugira ngo duhindure constitution wenda constitution n'ikindi kiraba abarundi bose ikindi kijya muri dialogue ya hirya na hino kanatsinda twaravuze tuti ibyo shoboka nuko bakayibwira ngaha mu Burundi mu Barundi bose baramaze kuvuga mwese baravuga icyo yiyumvira baraciye mu makomini mbere no ku mitumba abarundi bose umwe wese araronka akanya gushyigira icyingiro ciwe ibyo basatswe baragize raporo kandi yarabonetse urabona nk'ibyo byatumye abarundi bose bavuga ni ukuvuga rero ikintu mbona kiriho gikomeye ni uko twese twumvikana yuko umuntu ari hanze akwiye gutaha akwiye kubyiga ukuntu bishoboka byose bagatahana abantu baba bari hanze bategwa n'ibintu by'ibibakize bakoze mu bihugu
ariko hariho abantu bari hanze bahunze igihugu kubera umutekano wabo muke n'ubu bafise ubwoba kubera umutekano ushobora guhungabana icyo ni ikintu kizwi
yewe icyo kibazo nageze kukivuga ko mbere natewe narahunze kubera umutekano muke kandi mbunga bandi amabomba ariko aravuga ku nzu wanjye n'inzu amazu yanjye arabomaguritse ahantu ariko ndasubira kuyasubiramo ibyo ni ibintu byerekana neza yuko atamutekano wari uriho hariho rero n'abandi bahunze kubera bicura yuko bashobora kuba badafite umutekano mugabo ugasanga barasize n'imiryango yabo ngaha n'abandi bose bavukana n'abandi b'abagenzi bari ngaha rero nibaza yuko ubu ngubu amahoro ari Burundi umuntu asabye tugenda ashaka gutaha ndasabye muncungirire umutekano wanjye niko kazi leta igejejwe izejejwe gukingira umurundi wari wese aho kwari hose ahari hose kugira ngo ashobore kumukingira nibaza ko ibyo bintu bashobora kubakingira n'ukuri babisabye cyane cyane mbwa igikuru ni uko bagira icyo kinzo cyo gutahuka kubaka igihugu cyane kandi gikomeye cyane kandi mvuga ngo bena nkinongeye kuga Cedric nuko hariho abantu batari bake bagenda nakandi kahise mu mutwe akahise barahari twese turahari twarabuze abantu mu muryango twarabuze abatubyaye twarabuze nabo tuvukana batari bake bashika ku 20 ari kuba turi ngaha nicyo gituma mvuga ndi akahise tukibagire tutangure ibintu bishyashya twebwe tukiriho twebwe twasigaye turiho dutangure ibintu bishyashya tujya hamwe twubake igihe ikintu gishobora kugira ngo kigire akamaro mu gihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na René Mugabe. René, muriwe neza? Alo René, muratwumva?
Ndabumva
neza. Egira telefone, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Turafite intererano.
Yego, muri hehe?
Alo?
Muri hehe?
Turi Makamba.
Yego, duga ku ijambo?
Intererano yanje nagira mvuge ku biganiro biko yabereye Arusha. Ku bwacu twebwe ibiganiro turabona yuko takintu kininiya tubyitezemo. Kubera imigwi yari ishyamiranye, abatumye Abarundi bajya mu myiyerekano bahakana ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, ahanini ntibatumiwe kandi nibo ahanini bagasize bagashyamiranye na Leta. Ahanini imitumire twabonye isanana ku bantu bari mu Burundi benshi. Aho rero niho duca tubwira amakenga adasanzwe kuko hajya haganira abashyamiranye abari mu rwego sinarede nta bantu twumvise bagiye i Arusha. Nicyo gituma tujya tubona ko ibiganiro ata kintu kinini tubyiteze ko. Ikindi nacyo nagomba kubaza uyu mutumire mwanda ku kibuga Amerika ariko aravuga yuko abanyepolitike botaha atangorane bagiye kubera ubwoba. Ni ukuri nta muntu yo kwirengagiza ibintu byabaye 2015-2016 ushyiraho abantu ijyana n'ino bicwa n'abajenerali amamenyeshamakuru amaradiyo agaturigwa umutwara apodehashi akaraswa agakomeretswa. Imana yarasinze kuko usanga ibi byose byagiye biva ubutungane bw'u Burundi. Nta kintu na kimwe buriga gushyira habona bugaragaza bati twarakoze amasohoza abagira ubwicanyi baraba. Urumva umuntu uri hanze y'igihugu nta kwibaza ko mu Burundi atekanye, uca wumva ko ibintu bicika umaze kumva ubutungane butari ku burakora. Ikindi nacyo kiza gica inkokora abanyepolitike bari hanze kumva uwatandukiwe kuvomogwa amazu y'umushingamateka Jean Minani igiri mu Kirundo. Ni ukuri nagiye mubazirize uyu mutumire ijya nzu iri hafi y'abajejwe umutekano. Kuva ku maradiyo twarumvise yuko umuvugizi polisi avuga yuko uyobora amabanzi ayo mabandi yo bomora iyo nzu gushyikaho ibintu byose bisahurwa abajejwe umutekano banaho bafashwe. Mumva ko ibyo bintu birimo amakenga menshi.
Ntera
kamo abanyepolitike bari Arusha nibibuke ko bashyira imbere ineza y'umunyagihugu, bibuke bari gushyira imbere inzira zabo. Twe abanyagihugu tumerewe nabi, turi mu bukene budasanzwe, rero nibashyira imbere iyo neza abahunze batahuka ibyo badahuriza ko bajye hamwe bahinyanyire singomba umwe wese bagira ibyo bahebye muri abo icyo bahuriza ko abantu.
Murakoze René Mugabe. Reka dusabe umuhuza Edouard Nduwimana atangure yishure ikibazo cyane cyane kivuga gishikirijwe na René avuga ko atakizero afise ko abanyapolitiki bazokumvikana n'akamo ateye mu nyuma karasaba abanyapolitiki gushyira inyungu z'igihugu imbere y'inyungu zabo. Hanyuma akaba yavuze kandi ko ikibazo yavuze nuko Senared itagiye aho no mubwira ko bamwe mu bategetsi b'uyu mu Runadi bari batumiwe ariko bahisemo kutajayo. Ikibazo kikaba ari uko batatumiwe nk'ubwo Runani. Reka rero tubanze tubaze umushingantahe Edouard Nduwimana agira icyo yishyure cyane cyane kuri icyo kibazo cy'icyizere gike cyane rwose ku byerekeye abari Arusha.
Nagenda muhumurize uwo mwene gihugu mwene wacu yo umura yorema nibaza yuko abari ngaha bazobite bashyise ko nk'uko abivuze bo
bandukanya inyungu z'abantu ku gatse kabo bagashyira imbere inyungu z'abenegihugu ndibaza yuko uruvi kuri bazabasha gutuma abenegihugu bose batekana kuko uri karasaba kwinjira muri leta ngo ahindure leta nyiraza yuko izo ari inyungu z'abantu ntabwo ari inyungu z'abenegihugu hayo ibiganiro nk'izo bitanga za guharura izwiwe abona bazo tucyo turagihuriza ko cy'uko by'ukuri biwaraza inyungu cyane cyane z'abenegihugu bagashyira impande inyungu zabo bwite kuko biraboneka yuko ngaha abari ngaha bataba guhabwa umwe wese igiharuro kibati mbega niyo leta bari karavuga agira ati mbega nobiki ibyo hinduka noroniki murumva yuko by'ukuri ibyo ari karavuga kuri uruhande rumwe hariya gusema uruhande rugira akazi naho nuko icyavuga cya senarede nk'uko mubivuze bamwe mu bari muri gurura n'itemewe n'amategeko murazi yuko bari batumiwe by'ukuri ariko baraza kwitaba ariko ngo bavuga abantu batumiwe bitwa senarede mukamudi senarede ingene yagiyeho mukamudi senarede n'abayigize yaje ko senarede ishobora kuba ari sineno kivuga mbwa ishobora kuba ari nka kopiye vide hariya abashobora bashaka kuyuzuza bacyana ikintu gihambaye senarede ni mugu y'abantu nta n'imigambi baserukira abo bituma n'umuhuza avuga ati abo onya iyo ubwato bumaze gufata umurongo bashatse bazaze babyinjire nabo babandanye urugendo hamwe n'abandi cyangwa nabo badashatse basigaye bunajya tuzi yuko bamwe muri usanga bafite n'ibibira bibiri n'ibiri usanga ari ababiri bakongera bakaba abarundi usanga ari abanyekanada usanga ari abanyamerika ibyo ntizokesha umwanya abantu icyo twe dusaba ni uko by'ukuri umurundi wese ari hanze atabikaba n'ubutungane yotahuka yotahuka akaza kubaka igihugu agataba akaza kubaka umugambi agataba akaza kwifatikanya n'abami gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umunyepolitiki nayo yanditse n'ibibazo yuko hari umurundi bazigurukiza kuri senarede amaze kutandibaza yuko umutekano warubahirijwe perezida ntibantunganye yaratahutse ari hanze murabizi ariko nzomukunda yaratahutse murabizi n'abandi benshi ariko icyo ngaha tuvuga tweza kandi tugusaba nuko aba bifuza gutabuka badakurikiza n'ubutungane by'ukuri leta nk'uko isanzwe ikingira abandi benegihugu yeze ikabakingira ikabafasha mu mwidegenzi wabo kugira ngo itegurire amatora
yegomeye Professor Deogratias Ntirahamira umushyirantahe Rene Mungabe yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose cyerekeye abantu bahunze akaba yibukije eka umutekano muke wari uhari n'ubwicanyi bwari uhari mu Burundi murafite icyo mubwira mu kanya gato
yego cyane kuri no bimubwira kuko abahunze nayo nabivuze kare benshi twaragarutse kandi n'abandi bari ko baraza bari habahunze kera rero n'abanonze ubu navuze yuko akaze kukibagira atakamara yuko turabisubiramo rero bya kera nabyo nsubiramo ariko ndasanzwe birimo byarangoze ko cyane gusumba abandi ariko tuvuga iby'ubu rero urabona yavuze mbonita Pierre Claverere aravuga ibya minani umuhuza w'abarundi araje kuvuga ati cyane cyane nuko abantu boraba ibintu by'igihugu bakaba iby'abarundi ibyobara by'umuntu umwe 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 wese icyo yibaza kwiba yarabuze kuko ababuze turi benshi kandi tuge turaba ibyo twabuze ntitubaze ngo dushike ku bintu by'amahoro twoca twama dushyize akazigo kugira ngo turabe ibintu byacu uko byogaruka cyane tubanze twibone indarero ibyo tubirengere kuko ababuze barabuze rwose Burundi bwarabuze kuva bwitangura kwikukira abantu barapfuye batari bake n'abandi kandi abasigaye bariho ni nabo twebwe turi ngaha turiko turavuga kwiyo turabukundu twumvikana kugira tugarukana amahoro ejo ntibisubiye ubu muri abana bacu tuba twarabyaye turabuko twoba imbaro rero ni ukuvuga nuko ni uyu mu Rene yogerageza no kuri agatsindisha vuba kuko ibiragira nibana kandi noneho ibyo mu gitondo nawe nyene atashatse kubihagarara byo aba bisubira bikadukora ko twese ibyiza nuko twumvikana twese tukabihagarika ikintu gihe no subiramo gusa gitoye n'iki nuko n'ukuri leta yarabyemeye narabyumvise mugabo nuko niba harimo ndatabyemera nasabe bamuhe icyemezo cy'uko ntiyasigaye ngaha atangora nazogira umuntu wese adakurikiranywe n'ubutungane baravuze kuva kera barabisubiramo bati nutahuke icyo ubona ukeneye cyose reka izo kiguha kandi birahari twese turi ngaha nicyo gituma navuga ndi tubirengere n'ukuri dukure kahise mu mitwe yacu ko kahise kaguye mu mitwe yacu ndacyo twakora kandi turavuze byinshi ndatege dushobora kuvuga tuvuga tuti nuko ndamuzi minani ndamuzi kandi ndetse bose ari mu mutima rero bose turazi nayo ndabazi kandi ndazi ko nabonye ndabatashe ngaha bahabaka akagira icyo bakuye bakabibona nkuko natwe twese twatahuze turi ngaha muri iki
gihe
agira ni ndamuhumurije n'ukuri agerageze kutungana agira umutima uri hamwe arabe ukuntu twagerageza ahubwo kumvikana abariho nabo bavuga ngo nibaje batashoboye kuza yabuze na senarede ko batashoboye kwitaba yego uyu muntu iyo yatumiwe arashobora kwanga n'uburenganzira bwiwe mugabo mu gihe yanse yoheza agafuma atanga icyifuzo
kavuga ndabasabe bumpe nyishu ngufi cyane rwose reka tubibutse ko muri komarabandanya kumviza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard Ndayisaba Ndayisenga mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega ja
amahoro
muri hehe
ibucumbura kumushaka
ikibazo icyumviro munyarutse mu kanya gato
eko ndamukiza batumire
barakumva duga ku ijambo
eko cyewe icyo nariko muri ibi biganiro biri kubera muri Arusha njye nta kintu kirekire n'ukuri navuga mbona kizoshikana abarundi ku muco coba muco kuko yewe ndatse ko muhuza yatumire abanyapolitiki agatumira abegereye leta natumire ahubwo abayikwanje babafite uruhara mu kuyikwanya agatumira abandi mu kwakwayo twebwe ntitwumuritsa kuko n'ubundi mu gihugu hayasanzwe umutekano atari ikirenga nagira mbaze umutumire umuhuza w'abarundi etwaye ndi w'imana mbega ko je maze iminsi numviriza iradiyo akabwiye ko umuhuza yarusha wongera upapuro kwumviza radiyo ko mukayanza nikubera ibyo bo mukayanza atarukurikije ariko muri bibiri na cumi na gatatu batarukurikije muri bibiri na cumi na gatanu bakabirengagiza abarundi sinzi bazahunga igihugu cyabo cyari barundi kandi ariho bari bakemera yuko byoja kubera iyarusha leko we hari icyizere cyo haba yuko ubwo n'ubwo rundi n'ubwo borusinya rutohava rumera nka zanitse mu kayanza kukirengagiza ikindi naco abarundi bari hanze bahunze barinze kuraba imigambi barimo imigambi myinshi yari ahunze ihunga leta harabirishwa none icyizere ni igiki kovuga yuko leta irakora kugira ngo umuntu akurikize aba yarahunze ati mu Burundi afite umutekano ntangere ayiye isanzura yishyira akizana
yego meye
n'ukuri twizeye
murakoze Gerard Ndayisenga muhuza Edouard Nduwimana kizero eka kizere si cyinshi cyane rwose mu Barundi umushyanahe Gerard Ndayisaba Ndayisenga arabajije ibibazo bitari bike nka bibiri muduwe ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose muhinyije
umwanya mu kicukiro cy'umutekano nibaza yuko bijya mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko no munsi hari amahoro n'umutekano gusumba n'ibihugu bimwe no by'umutekano karere hari aho abarundi menga nibo bonyine bafise imigambwe ukamenya bimwe nibo bonyine bafise abagira politiki bari muri opposition mbere ko bataraba abari muri opposition muri Kenya bataraba muri opposition mu Uganda ahamutandanye ne turi mu biganiro politike bose haraba ababa ku butegetsi akaba nabo baba muri opposition mugabo nta nahandi numva aba barayira odinga bakiza besigiye n'abandi baca bagenda kuganirira hanze mu gahinga izo rero nizo rero abandi dushaka gukura mu mutwe twumve yuko ibibazo bya politike bizokwamaho yari n'umunsi bizohava n'ejo bizovana hirya y'ejo natuma uhuza yababwiye ati ntibazi yuko ibibazo by'abarundi bwari bya politike cyangwa ibindi muva nk'aho mutore inshinga aruga ibyo rero nukumva yuko n'ibibazo by'umutekano wumva yuko byo kuri umutekano ni kimwe mbwa nk'uko amahoro ava ku mutima nkumbure n'uwo gerard ashobora kuba agira ati nta mahoro mfise ko ku mutima icyo namusanze kuyubahiriza agakomeza agasenga kuko amahoro atangwa n'imana cyane cyane kugira ngo amuremeshe imana imuremeshe ku mutima naye ahandi amutekano mu bintu bihari usumba n'ibihugu byinshi byo muri kano karere n'ibindi byose yuko ico cyo tera kamwe n'abarundi bahunze batahe abari mu gihugu bari mu mitekano bari mu mahoro hanyuma nakoboka gihaze tujyamo bavuye gukaronderera inyishu turi kumwe mugabe inyishu ntabwo yigeze bahuca umuntu ahunga igihugu byiza nibaza yuko botahuka abadakurikirana n'ubutungane ega nawe ubutungane bukurikirana baje aho batubyiture twemere nawe dukurike muganga cyangwa dusabe ikigongwe nabone boto ariko nibaza yuko ikuru nuko abantu boreka kugira kudandaza ukumenga no muto ibaza yuko bodarana n'abasoda cyangwa abapolisi bo hanze ko hatsinda mu bijyana na yana bikumenyeshe yakomenyesha mukuru n'abarundi babyumva hariho aba bamwe bavuga ngo igisoda n'igipolisi n'igenzi bajye Burundi ngo bisubigwemo uno munsi kiyumvira amasezerano ya Arusha yatanze ibice 500 by'abahutu n'ibice 500 by'abatutsi mu gisoda n'igipolisi uwo muntu avuga ngo ntibisubigwemo ariko arasaba yuko igisoda kimeze gute uno munsi rero ntubwira ati abantu mbega bavuga Arusha barayemera cyangwa ntibayemera ubona yuko bakeneye ibintu byose bakavuga ngo senini haze ngo isubirigwemo n'abantu nabo muri Nations Unies akarere ni kaze kabe muri no biganire basubirigwe na Nations Unies na Africaine murumva ariko ibintu byose ari ntani n'ibyamananiza abona yuko byo kuri ngirana ahubwo iba ariko ari inyungu z'abarundi bafite abandi baronderera inyungu bashobora kuba barafatikanije muri ibi bibazo twakiyemo icyo ni cyambere ikindi nacyo nibaza yuko igurupa probinzira go mukayanza aravuga ati igwari gwakurikijwa ati ndebe bigomba ngaho gukurikizwa gutangana mu yute yuko urupa probinzira go mukayanza ni bujumbura twari twashize ku mukono wa politike bose igenewe umushikira nganji uri hagati mu gihugu gwaragiye mu ngiro kuko nuru ni bwiriza rigenga amatora twari tumvikanye yuko ritosogwa rigatorwa na bose mu namashinga amateka nagaranye nzi ko byatuwe n'abashinga amateka bose naho muri tona barimo ko twari twavyumvikanye igihe tujana igudashingira mu nama shinga mataza yango rihinduke nuko byari byasabye n'abanyepolitike bo nyene nta narimwe bigeze bavuga yuko ibyo byashingo by'ubundi bitohinduka
abantu ndabona akanya kihuta
ingingo zohinduka
mvuna kuri nyesho
ivyo byaragiye mu nama shinga mateka nama shinga mateka ntiyaryemeza n'uburenganzira bwawo niko amateka bisaba ariko urupapuro rw'indira rwari rwagiye mu nzira uretse ko 2015 hari abaciye bavuye mu kata bakuzana ibibazo by'ibiringo kandi na vyone vyatorewe nyinshi bikiye muri sentare ifite uburenganzira ariko gashaka gukoresha ingufu n'ingimba bigaragara yuko izo ngaruka mbi dufite no munsi ari kubera abo bantu bagiye bifata mwene iyo bibazo yuko amakungu yoheza agira n'abarundi bakayahiza iyo myifato dusaba yuko itosubira kuba mu 2020 bado bitegure turirandwane n'imizi abantu tujye mu matora utsinze atwara igihugu abandi barindire amatora dokwama aba kuko twamaze kwinjira mu ngero
yego mereka twibutse abatwumviriza muri ko murabandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Evariste Nibaruta muri Beneza
mwiriwe neza
muri he Evariste
allo
allo allo
murugwa mu kibitoke
murafite kibazo cy'umviriro mu kanya gato cyane
ego cyo cyacu nakaye twa tuguhiruje ko no yurenewe makamba cyane kito abarundi tumaze kumva gihe amuhoza atumeye abantu kumva ro bajya bari bagwanya leta bajya bari abikemitsi na leta ntibitabye baragize amakenga cyane baduhunga abanyatu ikizero kirahera neza neza ako ro yesu muhoza ahaye rene na yumvise nako mangende ikintu nk'itererano yanjye nako masabe aba bantu nopfa ngo nibavuga rumwe na leta barebe ukuntu bokorosha ibintu barebe ukuntu by'ukuri bareka gutamananiza uwo nko kuvuga ngo basaba ibya leta y'ubumwe nafata kibanza nacye ndi mu Burundi ngo nenga ntasi yose ko ntawe bifatiye ibintu byafite inzego zikwiye kandi zatewe n'abanyagihugu badakwiye ahubwo kuza tubabone tubamenye babe muri twebwe itegura amatora muri 2020 nayo ubundiho bakumye n'ubundi yo hanze nta karusho na kamwe batokura niyo batokura mukuru muri leta twebwe abanyagihugu bazoza ni nk'abashyashya ntitubabone tubamenye kiza ro botaha kandi ko leta yarayiyemeje ko ibyo bacungereye byabo nabo ikabishyira mu ngiro adakwa muri twebwe igihugu kikasi aho gatera
urakoze Evariste Nibaruta twashaka kandi gushimira umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yashoboye kuva mu manama yarimo akomeye akaduha akanya aha kuri radio ijwi ry'Amerika kugira yishure ibibazo bimwe bimwe by'abanywanyi b'i radio ijwi ry'Amerika professeur de gracias nkinahamira murumvise amakenga abarundi bafise cyane cyane kukuntu ubutumire bwagenze ariko nibaza ko ushyira na Evariste nawe nyine avuga ko abo muri senaride batatumiwe bamwe abategetsi b'uwo hari bari batumiwe ubugoro nani murambabarira ariko bahitamo kutaja mu livyo biganiro aravuze kandi nakamate abanyapolitiki bose bari cyane cyane abari hanze muduwe ku ijambo ikintu muvuga kucimvira cikije niki
ego cyane urumva muzukuri kwezwe ibyo tubuze nuko baratumiwe umwe wese muri barya bataje mugabo banse kuza niko nibaza ngo nuko baratumiriye hama ngo batume mu rwi Senared musanzwe muziri ko Senared itazwi kandi itemewe n'amategeko ndibaza yuko batashobora kuyitumira kuko byari guhabwa bigorana bikavuza n'ingene ibiganiro bibandanye none rero nibaza yuko nukwanga kuza n'ugusiba kubera ngo ntibatumiwe kandi noneho niba bafite icyo bavuga bazobishikiriza baze bavuge ibyo bashaka mugabo igikuru muri byose njyewe mbona nuko botahukana ibiganiro bikaza mu Burundi
ariko
twese dushobora kugenda ngo duhurire Arusha bose bakaza mu Burundi ariho hariya anye bo muri Senared batabanje bitwa ko bashaka kuza kugira icyo bavuze bageze bakaje bakabukira mu Burundi ko n'abarundi
nk'abandi ariko ndego siyase nkiramira abo barundi ntibavuga busema kuko nibiko birabere Arusha birerekana ko icyizero kidashobora kuba ari cyinshi cyane cyane ku bantu bumva amakuru yuko abo barundi gushika ubu iminsi icyenda irangiye batarashobora kwicarana
bo ari ukuntu je navuze hari abantu bagenda kugira ngo badadike gusa kugira batuvuge ko banse mugabo badashobora gutanga igituma sukwereka cy'uko bashobora kuba babyanse niba by'ukuri bagiye Arusha no kubashaka amahoro niko bashaka kukumvikana n'abandi mu gihe rero bahashyitse ni ukumenya yuko ari ibintu ariho ndabona iyo tugenda amategeko nka constitution ntabwo ashobora kuvuga ngo ugiye guhindurirwa Arusha n'uburenganzira bw'igihugu bw'abanyagihugu ariyo bose ntibaza bakabihindura bashaka kubwira ngo bavuge bati ntibakoresheje amasezerano ya Arusha ibyo byose ni kuri ngende baza ko byabaye byo leta yabivuze muhuza ati harimo 40% na 60% y'ibyo byateguwe hariho noneho na severe rikwiraza kugira ngo tugire akahise ku Burundi kugira ngo bashobore kutubushire ku mibiri nyine byagenze navuze ndi twikure ko akahise muga tugerageze korosha ni ukuri umuntu wese yitoka mu Burundi yitwa ko avuga ngo ashaka amahoro byiza yokorosha akareka kugira amananiza kudadaza ku kintu azi neza ko bidashoboka nabira ngo yerekane gusa ko ari hari mugabo afite cyo ashaka kuvuga kugira ngo ibe birarindiye
n'ibyo
bibaza rero ko dukwiye nta n'uno uvuga gusa nuko tworeka kudadaza ndakamaro kandi noneho nta muntu azotwara iki gihugu adatowe amatora kandi azokwamariho igikuru nuko twogerereza kumvikana kugira ngo umwe wese akoreshe umugambwe wiwe yatera imbere azoje yitoze abarundi bamwumve hamutore atwara igihugu nibyo mbona bikwiriye nari kuvuga ngo zotwara igihugu Arusha ndibishoboka
tubibutse nshuti mwese ko muri komu urabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Bizimana Elize mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe Bizimana
yabona amasaha ni muri Zambia
muri Zambia yego murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
nagomba ni mvuge kuri ibi bibazo byaba bari mu Arusha mu biganiro barakwiye kuraba neza bakareka inyungu zabo bakaraba yuko bogarukana amahoro mu gihugu bakumvikana bose bagashyira hamwe kugira ngo natwe abo baratwaye igihugu cyangwa abagize ibindi bibazo ku mboza z'umutekano muke wabo tukaraba yuko twosubira mu gihugu gitekanye kuko twese twifuza igihugu gitekanye aho kuvuga ngo ibiganiro bitahukanye mu gihugu binaniranye biri muri yashe bicuhava bikunda biri mu gihugu kandi ari ahandi nyine bavuga ngo ntibahuza bose umva bamwe bavuga ko batemera neza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo none mu bitahukana mu gihugu bikazica bikunda yuko biba byiza kurusha ndakeka yuko nimba byaba binaniranye biri muri yasi ruguma babiha amakungu cyangwa bakabiha ubumwe bwa Afrika ukaraba nacyo nabwo icyo bwo gukora kuri ibyo biganiro
murakoze
kandi mu Burundi nta kiza bizaba bizanamwe kuko naho birananiranye kandi twari kwicuze ko hari icyo pa
murakoze Bizimana Elise reka duhe ijambo kandi Manirakiza Sylvestre mwiriwe neza
yero nakubaho
mwiriwe muri hehe muri hehe
mbona ibiganiro ngomba gutererana mbona yuko abantu benshi bakira ko bizogaruka ibyakira n'ibizigaruka intwaro za kera zo mu 90 zo mu 88 zo mu 80 izo ntwaro zaheze n'izigaruka ubu n'ubundi Burundi Burundi bwakiriya gihe si bwo bwubu ubu n'Burundi bundi biriya bya kera bibaza ko bya kera bizogaruka gutwara ubutegetsi zibaye bidaciye mu matora mbona yuko ibyo bintu bitazosubira kugaruka mu gihugu ahubwo icyo mbona ni uko uharanira kugira ngo babe mu gihugu bari gutera intambara ituma abantu bahunga bakaza gusiragira mu bindi bihugu bakarindira mu gihugu cy'u Burundi utogwa agatogwa akabana n'abarundi bakamumenya azoza ava hanze amaze ari imyaka hamari yaza kwitoza mu Burundi abarundi bamumenya azoba yabakoreye bazobumenya gute ko ari umuntu wafata batakibonye u Burundi rero buharise bwa Burundi bwa kera ni Burundi bundi ni bwa kiza kera n'ibikigaruka abibaza ko iza kera bizogaruka bene abantu bakubikwa ko bagasinga amahoro aramba bagasinga amahoro meza ni uko igihugu bavuga ngo turimo abasinga ntahe mu Burundi abo bana bavugwa bavyagwa n'aba basinga ntahe none babasinga ntahe baruhiye ahubwo serikali yoni zere mu Burundi aho babasinga ntahe nyine bari niho babyara hari bagiti bo bahanura kuko itabaye nk'uko mbona yuko itazigira bishoboka abaharanira amahoro babone abatoyashaka nabo abasinga ntahe barahari
murakoze
ntahe y'abasinga ntahe bavuga ngo hari abasinga ntahe nyabusha niko nawe niko navuze ni wumva hari abasinga ntahe nyabwibara nyabwibara hari abagabo abagabo rero ntibahagurutse
murakoze Manirakiza Sylvestre reka ijambo Professeur de Gracia Senkiramira mushyantahe Bizimana Elise na Manirakiza Sylvestre batanze ibyumviro bitandukanye cyane cyane ku byerekeye aho ibiganiro byobera reka icyo bahuriye ko nuko batira kamo Bizimana Elise yatira kamo gasaba abanyapolitike akamo reka n'umuhuza katewe kandi n'umuhuza gasaba abanyapolitike bariko barahuriye arusha gushira inyungu z'igihugu imbere ya vyose duga ku ijambo kuri ivyo vyumviro vy'abashinga ntaye babiri
yego cyane uyu wo muri Zambia Elise yavutse ego ibintu byumvikana kuko abishobore kuko inyungu z'umwe wese ntacyo zivuze ni ukubandanya tugerageza kuvuga twibirira abarundi bene wacu cyane cyane yavuze n'ikindi avuga ati ntibyo taho i Burundi nacyo byomara bavuma bikura yarusha bakabiha amanama mpuzamakungu rero nibaza yuko aho imisuno muha itomoye ari kuraba na bagenzi we ahari muri Zambia n'iruhande muri Zimbabwe ingorane nta namwe zitari mu bihugu byo ku isi kandi abantu bamariko baravuga ngo ibintu byabo babitwara ahandi handi ni twebwe muri Afrika gusa ariko ingorane ziri hose ku isi no muri Amerika iwanyu ni Buraya n'andi hose bari n'andi bamaze imyaka 22 ndahazi ingorane zamaze yari mbwo nta na rimwe haraza abandi bantu bo hanze ngo baje kubabwira ngo zibakore ibintu kunu rero mbona yuko akarero muza yabahaye ati nibarabe Raila Odinga barahe na bisigiye muri Uganda na Rio de Odinga wo muri Kenya yuko acya bakicara bakarindira bakatora imisu ngaho uze bahamagara na zansentare nguru zo mu gihugu zikabacira imanza nibaze ngaha rero kuko ngaha izo nzego zose ziba zifite turashobora kubigenza gutyo kandi noneho turashobora no kugura ibiganiro harabaye guhura n'imiryango muri 2013 mu Kayanza baragirana federute bose bakurikiza nibaza yuko n'ibyo bishobora kubandanya niba atari ukwama bashaka kugira amasezerano basiza bagaca batabura bagaterera hasi umva nta kamaro mu gihe ari ukugira amasezerano kugira ngo bangire batayakurikiza ikindi rero novuga cyane cyane ngo kuri Manirakiza Silvestre no kuri yavuze ikintu kikomeye cyane yavuze ati amasekere ntagiho mu rutaro ibya kera turi turabyigizayo navuze ndi indi bagira ndibana umuntu yibaza yuko ashobora bya kera amenye yuko ahubwo akwibwira indi ntambwe akabona aho tugeze akaragukemera kugira ngo turabikunda tuzi ntambwe tuza tuhigira imbere kuko n'ukuri jyewe ndemeza neza yuko nta handi hariho haruta muhiri wanyu nta na hamwe mugaho mwese arafise uburenganzira bwo kuhashaka arashobora kubahashaka yaratuye kuri Buraya arashobora kuyibaya nagiye ndahaba imyaka 20 mugabo nahavuye nibuka ndavuga nti iwacu ndahakeneye hameze neza none rero njya kubwira Imana ni ukuri ikintu rero navuga ni uko umuntu wese ahari yumvire dabor inyungu zigiye gukina abiwe bari mu gihugu nicyo kintu cya mbere kandi akure mu bintu bya kera byugwa ngo ibintu bintu yego data wanjye bamwe bati ntibahana mu buntu ntibahana yego byarashitse kandi kuva kera ariko ibyo turakwiye kubisezerera nicyo dutuma twashyizeho uyu mugwi w'ukunywana no kurekurianira kugira ngo
ndabona akanya kihuta mushe ntahe inyishu ngufi ngufi ndabona akanya kihuta cyane rwose
ndahejeje nagomba n'ukuri mvuga icyo kintu cy'uko umuntu wese ari kuri kubahashaka muri cyo mu gihe avuga ati aniho mbonanguriye kuba mugabo nta na hamwe haruta iwanyu nta na hamwe haruta mu mbari iwanyu icyo kintu cya mbere kiriho tukuremo akantu kakahise turekure ibintu bya kera jewe nagize imana iramfasha n'ukuri ndikondagerageza kubyibagira kubirenga ko si ukubyibagira ko ntawo byibagira mbwo ni ukubirenga ko ugira umuntu abandanye akora ibigirira akamaro abarundi
bose tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na François mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe izina ry'ikirundi ninde
Cyiza François
Cyiza muri hehe
ndi giteka hano bitinya bututse
yego me murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gato
nagwa manze ndamutse abatumire
arakumva hasigaye
mutumire n'abantu bose barakumbiza ijwi rya Amerika
yego me
hanyuma nagomba kugira icyo mvuze ku ibyo biganiro bikorabera yarusha
yego
numvise abanyepolitike twari twita ibico cyoroshye abanyepolitike twari twubaha ariko badusubiza inyuma bakavuga yuko bakeneye yuko oni ariyo yoza kudutegurira amatora mu Burundi yantangaje cyane hanyuma nagomba ndabibutsa abanyepolitike nyine bo mu biganiro ko hari bamwe bamwe mu 93 bari batuzaniye demokarasi hanyuma baratsinda amatora hanyuma bakubita kudeta baca bongera baragaruka ongera basangira ubutegetsi hariho igisomwa twize mu ishure mu mashure matori bavuga ngo kura kuziko uyakubegeye ku bwaho biramenyereye yuko ubunye dutera tuje imbere ntitwokwama muri bya bindi nyene dusubira inyuma ibaganire bahuza baganire icyotuma amahoro atsimbatara amahoro asanzwe tuyafise mu gihugu atsimbatare hanyuma bitaba amatora utsinzwe yemera cyane ntayishize utsinze nawe abandanya rongore haye mamatora niyagaruka wari yatsinzwe asubira pime haye matsinzwe yihangane nico
murakoze
kuvuga ikindi gitoye nagomba kuvuga
murakoze sozera mukanye gatoye cyane gusa amasogona 30 kanye kagiye
abasumira numvise hari abantu bafite imigambwe ihangu iyo migambwe twe nta niyo tubona ngaha ku rubuga sinzi kwari ku mazina cyangwa ni kwari iki reka dutabare gusa barangize iyo biganiro hanyuma batahe bose batahe mu Burundi twitegurira amatora
murakoze Cyiza François reka duhe n'ijambo Egide muri we neza Egide muratwumva
ejo bwa mbere ndako ndabumva sinzi ko namwe munyumva
yego turakumva muri hehe ga Egide
ndi Burundi mu cibitoto
izina ry'ikirundi
niragira
duka kwijambo mukanya gato
tuna gomba kushikiriza muri sanswe na gomba mukambereho icambere ndagishikiriza mwebwe abamenyesha makuru nibyo nta muganize mugabo muri iki kiganiro numvise bibaye n'abatumire sinamenye ko mushaka kwa mwatumiye bose mugabo equilibre mu mwatumiye biragaragara ko equilibre atarimo ko basa nabaja mu njano imwe bavuga bimwe hama kugira na kabiri kugira kabiri abatumire bose bashikirije kubijanye nuko abarundi baba bari mu biganiro canke n'abafise ico bashaka kuva mu politike y'Burundi ko byabiza batahagaze kuri kaise cyane ko batogira apanage sur le passé mugabo ini peuple sans histoire c'est une peuple a tout petit peu mort ko iba yarapfuye mu gihe bagiye kahise ariko kandi nagaruka nkagira nti burya nabo babivuga barafise gushika no munsi ico bahagarara ko nkakahise uretse ko kumbure ikirindi cyo bakiri mu ruhande rwabo ikirindi abandi bafasha kumbuga itakubugi no kuvuga mugabo ikirindi cyo bakiri wabo bigatuma bashaka kuvuga ko atahagarara kuri kahise rero nkagira nti kwagarara kuri kahise ntibyari bibi ni byiza ko kuko gashaka gutegura kazoza hama ubwa kane nibaza yuko twokwirinda kurimira kugwiri kuko ikintu kibaye mu gihugu nibyiza yuko kabisa cabari cyiza ari kibi coranduranwa n'imizi mbuga ntiturimire ko twumve ko byo byiza ico cibagiye kugira ngo dushobe kumva ko twotegura gishasha ibyo ndabivuga kuko bavuze ati tureke za 2015 ucumenga ibyabaye mu Burundi nka nakimwe byatwaye kwari gufina kwari kugira iki byabaye ntacu byari bimaze turabe imbere mugandi bata yuko bitari biryoshe cyane kama kukijanye bwa nyuma nagomba sikirizo kintu kijanye n'umuhuza ikiza ku muhuza ahagarara hagati kandi akumviriza bose nibyo umuntu ashaka kuvuga ibyo tudashaka mugabo ni byiza kumwumviza cyane cyane iyo twitwa ko turabahuza kugira ngo bikunde dushobore kumwumvisha kumbura kuri kwacu cyane tumufashe guhuza n'abandi murakoze cyane
urakoze Egide ku kibazo ca mbere cy'uko tubira bavuga rumwe twadufise mutubire wa mbere yari umuhuza n'umushya ntahe de grace yasinkamira niwe ubu turi kumwe n'umuntu umwe muri iki gihe reka rero imbere yuko duha ijambo professeur de grace yasinkamira duhe n'ijambo kandi ndabona dufise akanya gatoyi Thomas meriwe neza
meriwe
murafite ikibazo ucyumvira uratwumva
aha ni ikibazo kijanye n'ibiganiro halo
duga kwijambo mu kanya gato
je navuga ni ibiganiro tubirazi nyine biriko biragenda umenga nta cizere biriko biraduha bibanye nuko umenga abaganira ntibarashobora guhura hagati yabo ngo babonane amaso kuyanze ama nkananegura nuko leta umenga arukuntu yemera ibiganiro ikamera n'igihushane aho ivuga ngo aba sishobora kwicarana nabo ngo kubera bakoze ibi bakibagira ko kahise katara kakera cyane hariho abari bafite ibyo bagirizwa bemeye bakigora ibyo bintu bakabishyira pembeni kugira barondere inyungu y'amahoro rero nabaza umutumire none ikintu kikiguzi coba gisumba amahoro babona bokumira ko batotanga kubira amahoro aboneke bagahitamo yuko bupfuma haba ingorane coba ari giki ko nibaza ko nawe oba ari intero y'ubushikiranganji boshobora kuyitanga ku nyungu y'amahoro
abanyagihugu
wese bumve ko igihugu kirimo amahoro n'abahunze bashobore guhunguka bumve ko igihugu kirimo amahoro nabo nabo baganira na leta ndifuza ko boshira umutima hamwe bakaraba nabone inyungu z'igihugu ibarara inyungu zabo gusa barabe inyungu zabo bita ko baserukira kugira igihugu kibagitaha amahoro
murakoze Thomas mushyanahe de grace yasinkamira ibibazo n'ivyimviro vy'abashinganye batatu François Egide na Thomas akabarangije atera kama cyane eka kajanye n'ubuhinga bwo kuganiraho ba umurwi umwe ushora guheba bimwe wundi gaheba ibindi kugira abahuriye hagati hakabaha ivyo bita win-win situation duga kwijambo mu kanya gato
yego cyane urakoze reka mbere kuwa mbere kuri kiza François yavuze ko ari nyabututsi igiteza yavuze akantu aravuga ati
mufise akanya gatoyi muravunagura amajambo mufise
akanya gatoyi
umuntu tumwe n'igice
ibicocoro byo 1993 ku babiki hanyuma baragenda hanyuma baragaruka barasubiramo kandi ikintu gikuru ariko asigaye ko dutera imbere amahoro ariho asigaye ko dutera imbere muri byo bitocora vuga narimo mu 93 giye twatsindanye nayo bigatugora nibyo ndiko ndavuga ndi akahise ego naho twabyibuka cyane cyane ikigwa byadusigiye ikiza byaduhaye hanyuma ndagatatera imbere kuko mu by'ukuri ndabeshye amahoro ariho hanyuma kuri Egide nawe niwo mukibitoki yavuze ngo nta ekilibre irimwo mugabo nibaza ko icyo n'ikibazo yakubajije wewe urahezera ngene ukimubwira mugabo amwe ndiko ndumviriza nibaza yuko mu by'ukuri yavuze ati ndakurimira ko rwiri
ndabona akanya kagiye ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye turashimiye n'umuhuza Edouard Uwimana nawe nyene yigoye akava mu nama ikomeye yarimo turashimiye n'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bakaduha ibiro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buhinga bw'izuma turadushimiye na Fatou Karara yegeranije ikiganiro tubashimiye mwese abaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.